라디오 이슈 대한민국. 라디오 이슈 대한민국 유미칸이라 구리 FM 이잖아카네니 비치다투 노쿠리 세티 라디오 FM 99.9 비치다투 이슈 티아보스 프로그램 무룬디 모토그라 쿠미롱 미구피 아쇼트 웨이브 코메테로 주미니체나 나미롱 기빈나즈비 사람 아시는 수티 둘이 쿠메 구리 미크로모니 쿠메나이즈 비엔 용가보 마녀 위키가니로 무리상
무리상가 Muri sanga ni chiganwe chizbi ya Amerika, chiba anda kuivazo ni nyuranyi vyo mkare kiri ya garigari vya Afrika. Ichiganwe jitumira wa nuwa mwunza gozi tandu kanyi, waga subizu ivazo vya wakunzi vizbi ya Amerika.
Jendi mwanara moji inga ahobita mwuri kwa mine gitera nyi, ahobita tuwa.
Jendi ano Kampala, Uganda.
Jendi mkitagara cha Bujumbura.
Ni chiganwe chimari saha, kuva saa kumi kujia saa kumi ni mne, uri munsi, kuva kwa mbele kujia kuchumiru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Ibihugu by'ibihangange bya kwisi biriko birondera gukomeza igihagararo cyabyo mu byerekeye politike n'ubutunzi mu karere ka Afrika ni impamvu iri kitumije ibihugu bisubira gushimikira ku karere ka Afrika bifatiye ku nyungu zabyo nikihe ibihugu byo muri Afrika biko bikora kujanye n'ico gishika gishasha c'ivyo bihugu muri ico gihe ikiza cyo mugera wa corona kiriko gitera gikwiragira ku isi ni gihe ngaruka ivyo bishobora kugira ku butunzi n'ubudandaje ku isi na cyane cyane kujanye na karere ka Afrika Mkigani umulisi langa tuwa tumie Lionel Remesha. Yanono so yivzereki yudayandaji mpuza makungu. Yigisha kuri kaminuza Alliance International University. Mkisagara cha San Diego. Muri leta zunzumwe za Amerika. Nharambira nyimutumire ndabara mkize.
Ndaba hae miriwe.
Niki ya kiliko gituma izabi huku vizibi hanga ange. Bisi tumira kuniganira muri Afrika.
Ego. Ego Afrika urumba muri iyi myaka ari ibintu byinshi kandi byiza bituma ibihugu by'ibihangange byifuza kuza gukorana n'ibihugu byo muri Afrika urabona muri Afrika hari ibihugu birenga 50 kandi ibihugu byinshi dufatiye nka Amerika Amerika yamye ikorana na Afrika mu bisate byinshi hanyuma hariho rero n'ibihugu byinshi byaba Ubushinwa ubu urabona n'ubumwe bwa Buraya bariko baragerageza gukora cyane muri Afrika igituma nuko muri Afrika hari ibintu byinshi iterambere rirakenewe kandi rero n'ibihugu byinshi biriko biratera imbere kandi ikindi gikomeye nuko hari ugwaruka rwinshi hari abantu benshi ku buryo muri Afrika ibihugu byohindura amategeko bikorohereza abanyamitahe kuza hariho icizero yuko muri Afrika ashobora gutera imbere nka kujya mu Bushinwa hateye imbere kera
ibyo muravuze ko hariho amatungo kama mu butaka muri Afrika hariho na majwi 58 ibihugu 54 byo muri Afrika mu ishyira mpunza makungu ONU bituma ivyo bihugu by'ibihangange bihaza ku ruhande rwa Afrika izo nama zikunda kuba haba hagati ya Afrika n'Ubushinwa hagati ya Afrika n'Uburusiya hagati ya Afrika n'ubumwe bw'Uburayi hagati ya Afrika n'Ubwongereza urabona abategetsi nibo baje muri ivyo bihugu z'abategetsi b'ivyo bihugu baza muri Afrika ivyo ntivyerekana kumenga Afrika izogumi ibandanya kuba igikoresho ikoreshwa n'ivyo bihugu ku nyungu zabo
ico ni kibazo ciza cane ico nibaza nuko ubu muri iyi migambi urabona imigambi hagati ubucuti bw'ibihugu bya Afrika n'ibihugu biteye imbere hariho abo iyo migambi yamyeho kuva na kera hariho n'ibindi bihugu ubu byari byateye imbere mu nyuma nabyo ne bihaye biza muri Afrika nabone kuza kudandaza no kugerageza ku kuronka ayo matungo nyine ari muri Afrika no gukorana n'ibihugu byo muri Afrika. Igikuru nuko n'ibihugu byo muri Afrika bikwiye nabyo ne kuraba igico bafasha nabone kuko igikomeye nuko iyo mu bintu by'ubudandaji ikikomeye nuko ibihugu biteza kuguma bigize barakeneye gukorana n'ibindi bihugu ni hamwe mu kirundi bavuga ngo wishiga rimwe ntiryarika no kuvuga yuko ibihugu byo muri Afrika birakwiye gukorana neza nivyo bihugu bishubushake bwo kuza gukorera muri Afrika kandi bakahindura n'amategeko akorohereza abadandaza akorohereza abanyamitahe bakazana amahoro bakagwanya ibyaruswa ibyo nibintu bituma bigira intumbero nziza hanyuma ibyo bihugu bikazotuma bizana abanyamitahe bikaborohera kuza muri Afrika.
Abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika barashyizeho akarere kuruja n'uruza atantambamyi mu by'ubudandaji ku rwego rw'akarere kose ka Afrika. Nibaza ko ayo masezerano azoja mu bikogwa mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ibyo bizofasha kuvyerekeye iyo mitahe ishobora kuba ivuye nko hanze. Ni icyumviro ciza abategetsi bo muri Afrika bafashe ku bwanyu?
Ego icyo cyumviro bagifashe ni ciza. Icyo turindiriye kuraba nuko kungene icyo cyumviro icyo nicyo kimera nk'ikigorana henshi ariko iciza nuko ubiraje nk'uko ngene Amerika ifise ubucuti na Afrika n'ibihugu byo muri Afrika hariho imigambi myinshi yagira kogwa no muri kahise ariko uravye aho imigambi yo muri kazozo urabona ko iyo migambi yose ifise ifatiro yagira kurikirana ku migambi yoba yashizweho kuva muri kahise nico gituma ico muri ico gihe rero nk'abategetsi nyine bo muri Afrika naho bashaka kugirana kugururanira myiza cyane ibyo ni byiza cyane kuko bizotuma nibyo bihugu washaka nka Amerika canke n'ibindi bihugu bafise abanyamitahe benshi bizotuma biborohera kuzana imitahe yabo bakayizana muri Afrika batarinze kugira ingorane y'ukuja mu bihugu 54 bakurikiza amategeko y'ibyo bihugu byose ibyo biragora cyane abadandaje.
Murakoze tuza ku mirongo ya telefone. Desire ari ku murongo. Desire watwumva?
Ndavuga neza.
Desire uri he?
Ndi mu Burundi Makamba kayo.
Ikibazo icyumviro ku mutumire?
Umutumire se ndamubwiye ko nayo nyibwira.
Yitwa Lionel Mesa yigisha kuri kaminuza ya Alliance International University mu gisagara cya San Diego ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Cyo nanje ndenda bakurikiranye kuri Facebook nyuma ndatanga nimero yanjye aya mangirwa amahirwe hanyuma kimwe mbanje kubashimira.
Murakoze.
Hama jewe icyumviro nsise ko ndabonye hari ibijyanye no gufashanya hagati y'ibihugu bya Afurika n'ibihugu biteye imbere na cyane cyane mu bya politiki n'ubutunzi.
Muduge ku ijambo turabumva.
Hama jewe impungenge mfite ni imwe kuko prema ibihugu byateye imbere rimwe na rimwe birafasha Afurika kandi ni byiza n'igituma abanyafurika tubaho neza nk'umwenegihugu birimo harimo ibyo badufasha nako tugashyikirwa bwa rero uko n'umuntu uwo mutume yakivuze byose biva ku bategetsi igihe boroye dufate nk'akarorero niyo basinyanye n'ayo masezerano ibyo bana bategetsi ibyo bavuganye nusaba igihe bazogenda gusinya yuko bityo bamasigara cyicaro bakabubahiriza abantu batamye imitahe bagakura neza icyo ni kimwe kandi n'igihugu baba bajemo baba hari n'umutekano icyo ni kimwe hanyuma igira kabiri twebyerekeye bya politiki ntitegera usanga ari soke ndende sangalisho kende nde angaliko wali mgana gira imuunge mikulishi ina mafatira kuli Kongo ni demokrasi yani nama yurutani kuna gani jivu jisise suso lidirish mgao njiwe kuna ave njiwe kuna sangalaba ayeho pasana yeme njiwe njiwe meji nisho nsaba jivu kumganji inyeri rani abategetsi atwaburo iretse kandi n'izo inyungu zabo n'izo inyungu za bene cyihugu ama murakoze
murakoze turabashime ko cyimvura cyane Desire dufise kandi Gordien Gordien uratwumva allo Gordien Gordien uratwumva Gordien ntatwumva murongo wiwe telefone ntumeze neza tugaruke kuri ako karere kuruja nuruza tantamba mu vy'ubudandaji ku gwego gwose gwa Afrika amasezerano yashizeho ako karere zo shigwa mu bikogwa mu ntango mu kwezi kwindwi kuyu mwaka abane bagura ukugene bishigwa mu ngiro ry'amasezerano n'imigambi rashe iba yashizweho ku gwego gwa Afrika baravuga ko nibi bizohura n'ingora n'intamba myi cyane cyane ku migambi yokuwi yugaranira ko ibigo byo muri Afrika ibyo bita protectionisme mu rurimi rw'Igifaransa aravuga ibintu byose bijanye n'inyubako nk'amabarabara bimeze nabi cyane mu bihugu byo muri Afrika icyo kibazo abavuga gutyo ubona bavuga gutyo
ego urumva ni byoroshe gushira umugambi nk'uyo kuko no umugambi munini gose numugambi munini cyane bi gushira mu ngiro bizogorana gatoyi ariko icama gifasha n'ubushake bw'ibihugu kuko naho muri Afrika urabona Afrika nini hari ibihugu byinshi ariko ibihugu nabyo ariho nibikeruka gusumba ibindi iyo habaye nk'imigambi mishasha ibihugu rero bizokerebuka bikagerageza kuraba iyo migambi mishasha bakaraba amategeko boba bafise canke ingorane boba bafise aho bakwiye gushira ubutunzi canke baramutse basaba ingurane aho boshirizo ngurane kugira bishobore korohereza iyo migambi ico kintu nico cofasha gushira iyo migambi mu ngiro ariko inzitizi zirahari ana ibihugu byinshi bifise ubutunzi butangana hari ibihugu bizoborohera batanguye kubishyira mu ngiro hariho n'ibindi bihugu bishobora kubera bitazo bibyiteze ukungene ibintu ibidandazwa bigenda hagati y'ibihugu hari ibihugu bishobora kumera nk'abahahombera bagashaka gusubira kugara imihora ariko ibyo ni birashika kenshi iyo habaye imigambi nk'iyo amasezerano akuraho amakori afasha uruza n'uruza rw'ibintu hari gihe ibihugu biza biraganira ariko igikuru ni uko biza biraganira bikaguma bakamara kungena amasezerano ashobora gutuma n'ibihugu bitariko birahaterera imbere cyane ukungene navyo nevyo hatorera koyoko
tugaruke ku murongo ya telefone dufise Jean-Marie ku murongo Jean-Marie uratwumva Jean-Marie uratwumva uri he Jean-Marie aro Jean-Marie
you have 69
Jean-Marie turamutaye ku murongo wa telefone dufise Octave uratwumva
Maramute.
Urihe Octave?
Andi Iowa.
Ngaha muri Amerika?
Yego, mfite ibibazo bibiri mbaza umutumirwa.
Yego.
Ikibazo kimwe kuko ndi kumva yita ku nyungu za Afrika gusa ahari ko ari igira inyungu mu kunguka ibihugu binini ariko ndamubaza ku byerekeranye na Libya n'urugero ko abazungu birirwa bateranya cyangwa ibihugu binini bireba kwa mahoro yabuze muri Libya mbese ni inyungu z'abanyagihugu bari gupfa cyangwa nuko ahubwo ibyo batekerezaga igihe bayirimburaga ko bitari gushoboka ko batari kubona ubutunzi bwayo neza kuko hari inyeshyamba ziri kubabuza aho natanga urugero kuko ikigihugu cya Amerika cyavugaga kuri President Nkurunziza ko adakore ibyerekeranye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu, ariko ntibigeze bavuga ku byerekeranye na Minembwe n'ibyari biri kubera muri Congo, kuko hari inyungu zabo zitari kuhangikira. Mbese ibyo muri Libya byose kubera inyungu zabo zitari kwitabwaho, icyo ni ikibazo kimwe. Ikindi kibazo cya kabiri ndi kumubaza, mbese buno bufatanye bw'abayobozi bacu b'ibihugu tuvamo n'abano, niba koko ari inyungu zacu n'urubyiruko n'abaturage, kuki baza bakiga kubaka imihanda myiza n'amazu meza ariko ntibige uburenganzira bwo gutanga amahirwe yo kuvuga ibyiyumviro byacu, cyangwa se ku byerekeye no guhindura amategeko nshinga kuguma ku butegetsi, kuko ibihugu birabifite? Kuki bataza ngo bigane ibyo nabyo babikore no mu bihugu byacu, ahubwo bakaza bakigana ibyo by'imihanda n'amazu? Murakoze.
Murakoze. Abishyure.
Ego, abajije ibibazo byiza kandi bikomeye cyane. No reka mpere ku kibazo cya kabiri yarabajije. Muri icyo kibazo rero inyishu ni uko urazi nk'imigambi ya Amerika cyane muri Afurika. Imigambi kuva na kera Amerika yamye ifasha mu bisate byinshi. Urazi nk'ikigo cya USAID, ibikorwa bagira ni ibikorwa bikomeye cyane 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 nko mu bintu bijyanye n'uburimyi, ubworozi, ukugerageza n'uko imfungurwa ziboneka zikwiye mu banyagihugu, kuko ni nka kujya baca umugani mu Kirundi ngo ubwiza buca mu kanwa, kuko abantu bategerezwa kurwanya inzara. Urumva ariho iyo migambi ifasha kurwanya inzara. Hakongera hakaba andi migambi ya USAID nyine abafasha mu kwigisha by'intwaro ya demokarasi mu bihugu, kugira abanyagihugu batore abo bifuza, batore abo abazobafasha kubateza imbere. Urabona ibihugu byose birigenga, ariko ni ikintu gikomeye ko demokarasi ihaba kandi hangama. Agateka kazi na muntu nako ne ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu birirwa barigisha bafasha n'ibihugu guhindura amategeko. Yoba adafasha agateka kazi na muntu cyangwa adahimiriza agateka kazi na muntu, bakongera bakagira n'imigambi myinshi kandi myiza cyane cyane mu gisate cy'amagara y'abantu. Hari ibintu byinshi bafasha, urabona ari indwara z'ibyaduka zabaye zaba tuvuge nka Ebola. Ebola igihe yaza imara inganda muri West Africa barafashije rwose muri icyo gihe, kugira ntibandanye itekiza inganda muri Afurika cyane ku isi yose. Nicyo ni ikintu gikomeye, kandi urumva ngaho bazana abahinga, bakazana amafaranga, bakazana ibikoresho, bakongera bakazana n'inyigisho, kuko muri Afurika haye ubushobozi, imiti, ibikoresho, barashobora kubikora. Ikibazo kiyo cya mbere nacyo ikijyanye n'amahoro n'umutekano. Amerika irafasha cyane rwose mu bijejwe amahoro n'umutekano ku rwego rwa Afurika nzima, ariko ibihugu byose nabyo hajya ni hamwe bavuga ngo Imana ifasha uwifashije, ariko ikintu gikomeye hajya naho umuntu naho igihugu cyoba gikeneye ugifasha, abanyagihugu nabo barakwiye kumva yuko amahoro n'umutekano ari ikintu gikomeye kandi ni ikintu cyabo. Icyo ni ikintu ni inyigisho dukwiye abanyagihugu nabo bakwiye kumenya, akamenya uruhara rwabo mu bintu bijyanye n'umutekano, kuko ubonye nk'umubanyi wawe umutekano wabo usinzikajwe, aho ni ukumenya yuko ibintu bijyanye n'iterambere ari ibintu bidazoshoboka.
Reka dufise kandi Emmanuel ku murongo. Emmanuel, uratwumva?
Halo.
Halo, uratwumva?
Yego, ndamwumva.
Uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufite ikibazo ikimvi?
Bo, ikibazo nashakaga umutumirwa.
Yego.
Ese ko iyo miryango kuba yaza muri Afrika ntago ari ibintu bibi. Ahubwo ikibazo nuko baza ugasanga nyine baje bazanye iryo terambere, ariko ugasanga abaturage mwe namwe barimo barabihomberamo. Nk'urugero, iyo baje kubaka nk'imihanda, hari igihe usanga abaturage bari kubasengera amazu, ugasanga nta nubwo banabishyuye. Biragaragara ko haba harimo ba rwiyemezamirimo bafashe ayo masoko yo kubikora, ariko ugasanga nyine harimo n'uruhande rwa leta. Nyine ni ibintu tutamenya neza, ariko ni byiza, ariko ku ruhande rumwe, ariko no ku rundi ruhande ni bibi. Bajye basobanura ikintu ko kiri bagatse hirya no hino. Murakoze.
Murakoze, turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kiganiro muri Sanga dufite umutumire Lionel Mesha yanonosoye ivyerekeye ubudandaji mpuzamakungu, yigisha kuri kaminuza Alliance International University mu gisagara ca San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turiko tuvuga ku bihugu vy'ibihangange biriko biniganira muri Afrika bigerageza gukomeza igihagararo cavyo mu vya politike n'ubutunzi mu karere ka Afrika. Abitegereza ibintu baravuga ko ataterambere ry'ukuri rishobora kuhaba, ubutunzi budatushobora gutera imbere biboneka mu karere ka Afrika. Ibintu bijanye n'inyubako twariko turavuga vya infrastructure, cyane cyane nk'amabarabara atamabarabara meza hari, ivyo byose mwariko murasigura iterambere imitahe y'abanyamahanga bizoshoboka gute atamabarabara yubatse hagati nako karere kashizweho ku uruja n'uruza mu by'ubudandaje atantambamye ku rwego rwa Afrika yose, atama barabara n'indani imbere mu bihugu kimwe kimwe izo nyubako zitahari.
Ego, icyo ni kibazo ciza, kuko amabarabara ni kintu gikenewe cyane. Iyo hageze ibintu by'ubudandaje, amabarabara arakenerwa, arakenerwa n'inzira z'igari ya moshi. Icyo ni kintu kizokenerwa cyane, kandi baze yuko muri iyo migambi rero bazoraba nk'aho bashobora kugira inzira z'igari ya moshi, ariko ibihumbi byose bisaba amahera menshi. Urumva ibihugu bizoterezwa kuzosaba ingurane nko mu bisate mpuzamakungu za World Bank cyangwa IMF, bagire ingurane, bagire ingurane zo kugira ayo mabarabara cyangwa ayo magari ya moshi aho bashobora guca. Hari ibihugu ariko muri Afrika bisanzwe bifise izo nzira. Urumva nk'ibihugu nka za Kenya barafise amagari ya moshi, afise barashikiri bahari. Urumva ibihugu bishikiri bahari bisanganywe inzira za gari ya moshi n'amabarabara birabafasha gatoyi, ariko ibindi bihugu nabyo ne bizotegerezwa kwiyumvira yuko ukungene bashobora kongerereza amabarabara ayo yofasha mu bintu by'urudandajwi, canke bagerageze n'ayahasanzwe bagerageze kubandanya bayafata neza ayo mabarabara. Ariko ibyo byose bisaba amahera menshi.
Nivyo, biravugwa ko ikigo Center for Global Development cyo muri Amerika kivuga ko amabarabara ariko ikaburimbi asize kaburimbi muri Afrika ari bice 43% kwijana muri Afrika, bice 30% byayo akaba ari amabarabara yo muri Afrika y'Epfo. Ntimona ko impinga ikiri ndende?
Impinga iracari ndende, impinga iracari ndende. Nico gituma urumva impinga iracari ndende muri ivyo vyo kugira vy'amabarabara. Nico gituma ariko imigambi ibihugu birashobora gutangura kuraba imigambi y'iterambere, bakabanza bakaraba aho igihugu cyose cishikanye, bakabanza bagateza imbere rwose nk'ibyo basanzwe bakora. Turi nk'ubu hariho nk'ibintu by'uburimyi n'ubworozi, barashobora gushyiramo imigambi myinshi kandi myiza uburimyi n'ubworozi bakanabuteza imbere bakagira n'amahinguriro aho abarima canke aborora bashora ibintu hanyuma bakabishikana ku isoko mpuzamakungu aho barashobora gukuramo amahera atari make ashobora no kubafasha kongerereza canke kuriha ingurane boba basabye yukugira yukubaka amabarabara kubera amagari ya moshi inzira za gari ya moshi zozo zirazinze cyane ariko nazo ngira mu myaka izoza kuko iyi migambi yose ni migambi ya kazoza ni migambi itazoba mu mwaka umwe cyangwa mu myaka ibiri cyo bituma ibihugu byose bikwiye kuraba nko mu myaka 20 myaka 30 batiyumvira abana babo batiyumvira abuzukuru abuzukuruza ni kihe gihugu bifuza ko babazobasigira icyo kintu nico dukwiye gutanga kwiyumvira kazoza ntihabe ari ibi bintu byoba uno munsi nyine ariko bakaraba kazoza bakongera bakagira n'amategeko bagafata n'amategeko ibyo ni ibintu bikomeye cyane iyo habaye nk'ibintu by'ingurane hariho icyegeranyo cyabaye cya World Bank kivuga cyaje mu ndwi iheze cyavuga uko ungeneye amahera y'ingurane hariho ayanyurutswa urumva nk'ibyo ni ibintu nabyo ntibakwiye kuraba neza bakaraba yuko ayo mahera y'ingurane yose baba basaba kwera igihugu kizoyariha abanyagihugu bazoyariha icyo ni ikintu igihugu bakwiye kubona oke reka tuyashyire mu ngiro mu bikorwa bigenewe hanyuma twiyumvire kazoza k'abana k'abuzukuru n'abuzukuruza yego
tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Fidele ku murongo Fidele uratwumva Fidel, uratwumva Fidel? Allo, Fidel uratwumva? Fidel ntashobora kutwumva umurongo wa telefone ntumeze neza. Wari kuri kuvuga ayo madeni ibyo bihugu biriko biza muri Afrika, twari kuri kuvuga ibyo bihugu by'ibihangange nk'Ubushinwa, nk'Ubuyapani, Burusiya na Amerika, ifise imigambi gerageza kugabanya inguvu z'ibyo bihugu muri Afrika nk'Ubushinwa hari n'ibindi bihugu byemirije kugirisha amanama nk'ayo n'abategetsi bo muri Afrika mu gihe Ubuyapani, Uburusiya, Ubushinwa, Ubwongereza bimaze kugirana inama n'abategetsi muri Afrika haravugwa ko hategekanijwe n'inama nk'izo hagati y'akarere ka Afrika n'Ubufaransa, Arabia Saudite, Turikiya muri uyu mwaka ibyo bihugu byose iyo bize biza bitanga amadeni nk'Ubushinwa buratanga amadeni menshi ayo madeni nk'uko mwari ko muravuga n'amadeni azorihwa ugasanga amafaranga yakoreshejwe muri ibyo twari ko turavuga nk'inyubako no gushyira imitahe mu bindi bisata by'iterambere akoreshwa kuriha ayo madeni tuzova muri iyo mitego y'amadeni gute
ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kuko yo umuntu igihugu gisabye ideni gitegerezwa kuririha aha ni mu mategeko mpuzamakungu icyo ni ikintu gikomeye kandi rumva hariho nk'amadeni usanga ari nka y'imyaka 20 imyaka 30 ariko ayo madeni ategerezwa kuririha urumva igikuru ni uko ibihugu byinshi ibyo bakwiye kugira no kugira amakomisiyo afasha kuraba yuko ayo madeni ariko arasabwa akenewe kandi ashobora gushyirwa mu ngiro mu bintu ngirakamaro bikenewe n'igihugu kuko iyo igihugu gifashe ideni ni byiza ko byofata ideni bikagishyira mu kintu icyo gihugu gikeneye nk'ubu tuvuge nko mu gisate kijyanywe n'amagara y'abantu icyo gisate turazi yuko mu bihugu byinshi hakenewe amahera menshi kugira haboneke ibikoresho imiti kandi hamwe n'inyigisho zo gufasha abo babaforoma n'abaganga inyigisho bakameza ku inyigisho hanyuma bikabandanya bigafasha abanyagihugu kuko nk'ubu hariho ibitaro ariko badashyira imiti ibyo ni ibintu bikomeye cyane abanyagihugu barahahombera ariko rero nico gituma nkayo madeni ibihugu rero birakwiye kuraba amadeni bariko barabaha nico bazoyakoresha kandi bakama bibuka umunyagihugu ari hose ntibibagira abanyagihugu abanyagihugu babatoye bame bibuka yuko ni gikabo abanyagihugu bakeneye kandi kizobandanya bibafasha akaba ariho ayo mahera y'ingurane bazishira nayo ubundi gufata amahera y'ingurane bakayesha mu kintu kidashika kizozokungukira abanyagihugu muri kazoza ayo mahera arahombesha igihugu agahombesha cyane cyane abanyagihugu.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu kiganiro muri Sanga.
Shuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio ya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umutumire Lionel Messi anonose izereke budandaji mpuza makungu kisha kuri Kaminuza Alliance International University mu gisagara cya San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi ko tuvuga ku bihugu by'ibihangange byo kwisi biriko birondera gukomeza igihagararo cyavuze mu zereke politika n'ubutunzi mu karere ka Afrika nico ibigo byo muri Afrika byokora kugira bihakure inyungu tugaruka ku mirongo ya telefone imbere ko tubandanya dushyize Frederic. Frederic uratwumva?
Ndabumva neza.
Urihe Frederic?
Ndi bugendana mu Burundi.
Ofisi kibazo ubaza umutumire cyangwa icyumviro shikiriza?
Ni kibazo n'icyumviro.
Yego.
Mwaramutse mutumire?
Arabumva?
Ama nagira ndamubaze ikibazo kimeze nk'igitera makenga benshi sinzi ko bashobora kuba bacishuye cyangwa cyabajije undi mutse kuntunga kuko murazi mu Burundi ko VOA tutayumviriza banze kubisegura hama rero nkavuga nti ko ibi bihugu biriko byitaho cyane cyane ibi bihugu byo muri Afurika kandi ibi bihugu nabyo baguma babyidogera yuko intwaro yahitamutse neza kuri arabona neza yuko batwipfuriza neza canke bashaka uburyo bagiserera intambara kugira bashobore kuronka aho badandaza ibi bigwanisho byabo bona na cyane cyane ko ibi bihugu bikenye bikunda kwitabwaho n'ibihugu bikunda gukora ibigwanisho. Ha, murakoze cyane.
Turabashimiye. Mumwishure?
Ego me Frederic murakoze cyane icyo kibazo mubajije. Ego ibihugu biteye imbere n'ukuri cyane cyane ku rwego rwa Amerika ku bindi bihugu sinomenya neza icyo bifuza ariko mu ku rwego rwa Amerika Amerika irifuza cyane rwose kugira ubudandajwi n'ibihugu byo muri Afurika. Urabona nk'uko namye mvuga navuze kare barafashije cyane kuva muri kahise mu bisate byinshi ariko ubu rero barifuza rwose ko abanyamitahe bino muri Amerika bashobora kuzana imitahe yabo bakungurura n'amahinguriro muri Afrika kandi iciza ni inyungu yo kuri Amerika. Amerika irashobora kuhakurira inyungu eka na Afrika irahakurira inyungu nyinshi nk'ubu dutanze nk'akarorero igituma ibihugu ubu bishyira ubushake bwinshi kuri Afurika nuko barabona ko Afurika ubu iri aho Ubushinwa bwari bugeze mu mwaka wa 78 igihe bahindura amategeko yugururira imihora abadandaji abanyamitahe bagahita binjira mu Bushinwa mu bwinshi urumva niho babona yuko urugero ubu Afrika igezeho ni nko muri ico gihe mu 78 nico gituma ubu rero bariko arahimiriza ibihugu byinshi byo muri Afrika ko bogerageza bagahindura amategeko canke bakarondera bakaraba amategeko yabo yoba atoroherereza abanyamitahe bakaraba ukungene bayumvikanako bakayahindura hanyuma muri ico gihe rero abanyamitahe bakumva yuko bazanye imitahe yabo kudandaza muri Afrika bazanye imitahe yabo nk'ubu kugurira nk'amahinguriro yuko igihugu kitoca kibatwara ku nguvu ayo mahinguriro yabo urumva ico ni ikintu gikomeye kandi Afrika nayo mu kuhatorera inyungu nuko hari abantu benshi b'incabwenge bize n'abatize ariko b'abakozi ariko incabwenge nyinshi zirahari n'abantu babishoboye gukora ariko akazi ntikaboneka cyane ariko urumva abantu barakeneye akazi kandi barakeneye n'akazi gahemba neza gahemba amahera umuntu ashobora kubaho akaronka n'imfungurwa zikwiye urumva muri icyo gihe haje amahinguriro hakaza n'ibikorwa biteza imbere ibikorwa byari bihasanzwe aho ibyiza nuko abanyagihugu aribo bene gihugu baratera imbere igihugu kigatera imbere muri Afrika kandi uko batera imbere ni nkuko nayo mahinguriro ibyo bakora bashobora no kubidandaza kuri abo bo muri ibyo bihugu byo muri Afrika urumva ibihugu byose byombi yaba Amerika cyangwa ibihugu byo muri Afrika biraharonkera inyungu nini ikomeye urumva icyo kintu n'icyo kintu gikomeye
yego dufite kandi Thierry ku murongo wa telefone Thierry uratwumva
ndabumva neza Fidele mwiriwe kandi ndaramukije no mutumire n'abatwumva bose
turabamukije mufite ikibazo cy'imviro
ni cyimvira Fidele jewe ndabashimire cyane kuba mwahanzanye ikiganiro nk'iki kubera ko hariho kudatahura kumbure sinzi ko ari uko twebwe abanyagihugu canke abategetsi ba Afrika ndashigikiye cyane umuntu yari aravuga mu bisanzwe iyo tumaze kuronka abantu b'abanyamahanga baje urabona ko Afrika en grande partie irimwo ibishomeri tubonye rero abanyamahanga baje bagashinga ama entreprise tuba tubona ko shomaji igiye kugabanuka mugabo icyo ndiko ndivyo nuko abategetsi ba Afrika ahanini sinzi ko bahora biyumvira en grande partie ku banyagihugu bashobora kuba kumbure bashyira ahanini inyungu zabo imbere kuko ashobora kuza umunyamahanga yagomba kugira de negotiation nako zijya negotiation zikorwa n'abategetsi bo hejuru ubwabo nabo bantu baje barongoye delegation ya Jiva muri ibyo bihugu byaje bishaka kugirirana imigenderanire n'u Burundi cyangwa n'ibindi bihugu bini waje muri Afrika bakisanga rero bagirirana ibiganiro hagati yabo mugabo ntaho inyungu y'umunyagihugu yigezwe ishigwe imbere kuko ibindi bivuga gutya kubera ko turose abantu baje bagashika entreprise tuba turose basi akajye ko gusura kuronka ubuzi mugabo ugacusanga ndatanga karoro ku Bushinwa burakunze kuza muri Afrika kandi ukabona ko buje ku murindi munini muvuga tugira ubwo bubonye ko bobo nyene bizanira abakozi biwabo ningase uzosanga ariko barakoresha abanyafrika icyo kimaze kuba rero dusha dusanga ari uruhombo musanga ikintu cyari ikintu cyiza cyo kuvuga ko hari abanyamahanga baje muri Afrika cyari ikintu cyiza mugabo ndavunira akagora abategetsi b'u Burundi cyangwa ba Afrika yose barabe ko hada kubaho cya kintu bakunze gukoresha ayo termo ikoresha muri politiki ngo ni ganyaganya icyo cyari gikwiye kubaho mugabo siko nibaza hanini byo babikogwa kubera nimba bazanye abakozi wabo twe turahombye kuko ariko bakorera ku butaka bwacu nta nyungu n'imirikira hafi rero ni ikintu cyiza mu gihe abategetsi bahamereye magabo bagashira imbere ahanini inyungu y'umunyagihugu ubundi ko boza bakaza batumbereye kuza kuyiba canke nkoresha iryo jambo naho ritabereye ariko abantu baje bagomba gukoresha burya ubutunzi Afrika ifise muri susore yabwo bakaguma gukoresha ugasanga umunyagihugu ntacyo yunguka ntacyo tuzofa twungutse nuko rero muri rusange ingerageje guheraheza abategetsi ndetse n'abanyafrika bose hahinduka ingendo tubone ko muri rusange baje bajya abanyamahanga natwe turaba icyo tugiye kunguka mu migenderanire yabo natwe n'icyaha icyo nicyo cyonyine ikwiye gushyirwa imbere ubundi imigenderanire ni myiza cyane ikwiye kubaho murakoze cyane Fidele
turabashimiye cyane ku cyumviro cyanyu tugaruka kuri icyo kibazo cy'akazi mwakisiguye ko ari ikibazo kiboneka yanabigarutse ko uyu aheze kuduhamagara Thierry Frederic Murantunga ikibazo cy'ubukene nikibazo mu bibazo bituma Afrika idatera imbere abitegereza ibintu baravuga nikibazo cy'ubushomeri bukomeye na cyane cyane mu bakiri bato mu gihe igisata kijezwe abantu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kivuga ko ubu muri Afrika havugwa ko hari abantu umumuri ari di ni miliyoni amajana abiri icyo gisata kikavuga ko mu mwaka wa 2050 cyo gitegeka kizaciyongeye ko inshuro zibiri abantu bazaba bagera ku muri Afrika ku miliyari di zibiri ni miliyoni amajana abiri mu gihe Afrika ivugwa ko ibice 60% kwijana by'abanyafrika ari abantu bakiri bato mu gihe abo bakiri bato naho barangiza amashuri ntibaronka akazi ni yindi ntamba mikomeye kujyanye n'iterambere mu bivuga kwiga
ego me murakwaguze bitegire yuko hariho mu myaka izoza bashobora kuba imiliyari zirenga zibiri kandi 60% bakaba bakiri bato urumva ubu ni ntamba ni hari kubera nta kazi kenshi gahari mu bihugu byinshi ariko ibihugu byinshi byasinzikaye cyane ni kubera iyo haciye nk'intambara n'ubuzi burakeha kuko abadandaza cyangwa abo babifuza kuza iyo habaye intambara kenshi bamera nk'abarindira gatoyi ibyo nicyo bituma bama bahimiriza nka leta y'ino yo muri Amerika yamihimiriza ko amahoro ari ikintu gikomeye kugira abashobora kudandaza baze kudandaza batanga akazi bakongera bakavuga n'ibintu bya demokarasi nk'uko Thierry yavuze yuko inyungu abaja gusinya amasezerano baserukira ibihugu byazo muri Afrika bame bibuka inyungu z'abanyagihugu kandi n'abanyagihugu bose nabone bakwiye kumva yuko nje bituma hariho demokarasi hariho intwaro rusange n'abanyagihugu bakwiye kuyumvira abo bariko baratora abo bariko barashikiriza n'abantu bashobora kuzobazanira iterambere cyanke abo bari baratoye barabazanira iterambere y'ukuri icyo kintu ni kintu abantu bakwiye kuza bariyumvira bakiyumvira yuko umuntu wese ahari umunyagihugu wese ahari arakomeye rwose kandi nawe narakeneye iterambere nicyo bituma bakwiye nabone kuraba abo batora bakaguma babahimiriza cyane bagatora abo bafasha cyane cyane muri ibyo by'iterambere icyo gihe iyo 60% rero irashobora kuba intambamyi abantu bataronse akazi urumva birashobora kuba intambamyi ariko nicyo gituma n'ibihugu biteye imbere urabona nko mu bihugu byinshi biteye imbere ugwaruka mu myaka izoza nabone ntibazo bafite ugwaruka rwinshi nko bihugu nko Buyapani canke ibihugu byo mu bihugu bya Buraya ntibafite ugwaruka rwinshi ku buryo nayo mahinguriro akoresha abantu bakiri abakoresha abantu benshi barakeneye gukoresha abakozi nico gituma benshi babona yuko mu gihe bataba bafite abakozi bakwiye bashobora gufasha amahinguriro yabo kubandanya bakora ibyo bahora bakora bashikana ku masoko mpuzamakungu nico gituma ubu rero hari ubushake gutangatanganwa baze guha akazi ugo runganwe ugo gwaruka abo bantu bose bataba bafite akazi ubu canke muri kazoza nico bituma rero ibihugu rero bikwiye kwakerebukira ari ibihugu byinshi byamaze kwakerebukira bakahindura amategeko banyarutsa bagashikira ibihugu bishaka n'abanyamitahe bashaka kuzana mitahe yabo muri ibyo bihugu bakabashikira bakabatumira bakaza muri ibyo bihugu kugira badandaze batangure gutanga akazi urumva muri ico gihe rero bibandanyije uko bizozana inyungu ku banyagihugu ariko ubu ibihugu rero byinshi hariho byamaze gutangura ayo mategeko yuko kuba babyorohereza ariko igikuru ni uko bobandanya bobandanya kandi bakabandanya bahimiriza abanyamitahe kuzana ubuzi
ku murongo wa telefone dufite Isa uratwumva
Ego ndabumva.
Isa uri he?
Ewe ndo muri komune Muhomba.
Mu Burundi?
Mu Burundi.
Ufite kibazo bazo mutumire cyimviro nyaruse?
Ni cyimviro.
Yego.
Ni kibazo. Ariko aravuga ibijyanye n'iterambere muri Afrika. Ko kwetu kwa watanga rida shuwa kusikira wanyagi huku kwera ko awesi mwateke kwa toba to utanga miku unda chame viva nyenu huko matiumba mu awanyagi huku wawara watoi nii herefu nga jawa karorondaze ukunge ne karibu rundi ya hama gara ya wani kujamu makokative adukuno musa makokative akabarika rafengwa na wasaneri watigezo kwa chingira mukuri amasoko mu bijyanye n'ibyerekeye ubworozi bw'amafi mbere gihe nkaba ndi profesiyare wanashaka nkabanda nafunzwe ari byo ndanagira bariha amasoko hanyuma bamaze kuyiha bigatuma ibyo bakora bidashobora guteza imbere abanyagihugu bafashe bya mufuki wabo amadoshe na kwa ya sise kwa sise kukative yomu vyegwa iliko ilasambu kwa na mstaneri wako mine Muhomba kandi akinuku isahura wala isahure ama umurio ni ushika na umurio nungu ni umbe marika tandat lewe mungu mwanya nga wana shakako ushika nganjuburi inu vgorozi ugerage za muhamu mwanyi kwe muhaba za habasi guwonira kwenye nezagi wa kuri chiyana kugira na vimenye wakuri chirane kugirezo chogisata ni wakirunda mwama wa miliya aridi wakasanga wanyagi huku na chowaku uyemo wazua miliya ingene vijagi wa kuri chirana huno mwusi ubutunga ane morundi chungi ngora nezi ubutunga ane kugira wakuri chirane chumusume kutindi ngene chage kira kuri chirane
tulawashini ye
ego murakozi
murakozi chane muri cyo gihe turiko turavuga ku byerekeye bya bigo by'ibihangange biriko bigerageza kongereza igihagararo cyabyo cha politique n'ubutunzi muri Afrika muri iki gihe haravugwa ikiza cy'umugera wa corona kiriko gitera gikwiragira ku isi ku bwanyu ni ihengaruka ivyo bashobora kugira ku butunzi n'ubudandaje ku isi na cyane cyane ku bijyanye na karere ka Afrika
ego cyane gose ikiza cha corona covid 19 kiramaze gutera agahombo katari gake akarurero mwarumvise nk'amahinguriro yabaye arugara iby'agateganyo cyangwa amahinguriro akora buhoro buhoro mu gihugu c'Ubushinwa aho byatanguriye hanyuma ubu naho umugera wa corona covid 19 watanguye kuja mu bindi bihugu ico rero ni kintu cyate amakenga ibihugu byinshi cyate amakenga abadandaji kubera uri kuradandaza iyo habaye nk'amahinguriro urabona nko mu Bushinwa njyo gihugu bakora ibintu byinshi bakora ibintu byinshi bijya henshi ku isi kandi bakora n'ibintu bijya gufasha n'ayandi mahinguriro bumva nk'igihe rero bugara canke bakagabanya amwamwe byarazanye ingorane zitari zike mu mahinguriro amwamwe atari hake ku isi turafise icizere gikomeye ko bagiye kugitorera imigambi hanitse yo kugwanya ico kiza ejo umukuru w'igihugu wino cha Amerika nyakubahwa Donald Trump yaraduhumurije atumenyesha imigambi bagize kuva bakimenya ico kiza igihe catangura ubu rero banashinze ikomisiyo ijerwe gukoranya abahinga hamwe n'ubushobozi bukenewe cyane cyane ubushobozi bw'amafaranga muri ico gikorwa twavuze ukungene Amerika ifasha no mu kwego rw'amagara cyane cyane muri bihugu byo muri Afrika n'ibindi bihugu byo ku isi urumva muri ico gihe bizofasha cyane kugerageza kugabanya ico kiza baranonge baravuga yuko urucancho wayo rushobora gutogwa mu mezi atarenga abiri. Muri ico gihe rero icizero kirahari, urumva baraduhumirije neza abadandaji, ariko barabagabishije yuko bo kwama biteguye mu gihe ico kiza cobandanya, ariko nabone bakaraba ukungene bofasha iyo imigambi yo kugerageza kukigabanya ikenewe n'abadandaji hamwe n'abakoresha bakabifasha.
Icyo kiza cyatanguriye mu Bushinwa, icyo kiza cy'umugera wa corona. Ubushinwa tukaba tuzi ko bukorera nka hose ubu muri Afrika. Nikihe ibihugu byo muri Afrika byokora kugira ntikigire ingaruka zikomeye ku butunzi, ko ndibaza nk'abadandaje ubu ko cyangwa abagwiza tunga muri Afrika bagonanwa kuja mu Bushinwa muri iki gihe?
Ego, urumva icyo kiza cara zanye ingorane zitari zike, hariho abantu cancane no muri Afrika baje kugura ibintu mu Bushinwa barahahombeye cyane, ariko ni hamwe iyo umuntu ariko aradandaza ni byiza ko yo kwama yategekanije imihora akama afise n'ahandi ashobora kuja kugura ivyo bintu mu gihe hogira ingorane mu gihugu kimwe. Urumva nk'ubu umuntu ashorera mu Bushinwa akagira izo ngorane ashobora kuraba ibindi bihugu ashobora kuzoshoreramwo. Nico gituma ariko iki kiza kizotanga inyigisho yuko abantu abadandaje cyanke abacancana abadandaza n'ibihugu bikaraba yuko badandazanya n'ibihugu byinshi, bagakorana n'ibintu n'ibihugu byinshi amahinguro menshi, kugira haramutse haba ingorane nk'iki kiza cyabaye gushika ubu turiteze ko kitazomara igihe kinini, ariko kirashobora kumara igihe kitari gito.
Tugarutse ku migambi myiza Afrika yategekanije abategetsi b'ibihugu ku rwego rw'ibihugu rw'abakuru b'ibihugu. Turibuka imigambi yari irashe nka Plan de Lagos, turibuka wa mugambi wa NEPAD ujejwe n'ivyo twariko turavuga vy'inyubako. Ubu hari uwundi mugambi ubumwe bwa Afrika buheruka gushiraho umugambi wo mu mwaka w'2063 utegekanijwe kuteza imbere izo nyubako twariko turavuga n'uruja n'uruza atantambamye mu karere ka Afrika. Iyo migambi yose ni imigambi myiza, kandi nta muntu ashobora gutera imbere adafise vision, adafise umugambi. Ariko iyo migambi yahereye mu majambo, ntiyagiye mu bikorwa. Ni kubera iki? Ni iki gituma iyo migambi yama yafashwe mugabo ntishimwe mu bikorwa muri Afrika?
Ego, icyo ni kibazo gikomeye cyane. Muri Afrika urumva nk'uko twavuze ko hari ibihugu birenga 50. Ibihugu byose urumva bifise ubwigenge bwavyo, bufise amategeko yavyo, bufise n'ubukerebutsi bwavyo iyo hageze mu bintu vy'urudandazwa. Nico gituma rero abategetsi bakwiye kwama baraba cane cane inyungu z'igihugu cabo, inyungu z'abanyagihugu, cane cane bakongera bakanaraba ibikenewe mu gihugu cabo, akaba ariho bashira izo ngiro, kandi bakongera igikuru no kwama bugururira imihora, bakaraba kumwe nashobora gukorana n'ibindi bihugu, bakongera bakaraba ukungene bashira iyo mitahe mu bintu byankenegwa, kandi bagacungera n'iyo mitahe ntihabe ivyo vyo kunyuruza amatungo y'abanyagihugu, kuko icyo ni kintu gikomeye cyane.
Yego, ku murongo wa telefone dufise Uwimana. Uwimana, uratwumva?
Yego, ndabumva.
Uwimana, uhamagaye urihe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo baza umutumire, icyumvirushikirizo?
icyiyumviro.
Yego.
Yewe mbona ku giti cyanjye.
Yego.
Buriya ibihugu byo hanze cyangwa se imigabane yo hanze buriya bifite inyungu zikomeye cyane mu gushora imari muri Afurika. Ariko natwe abanyafurika dufitemo inyungu. Gusa ikibazo gihari ni uburyo imwe mu bihugu ndetse n'ubuyobozi butareba izo nyungu. Ariko mu by'ukuri iyo ndebye mbona ni byiza, bidufitiye umumaro, bituma tubasha kubona akazi ubwo bigatera imbere. Kuko iyo hari imikoranire mu bijyanye n'ubucuruzi bizamura impande zombi, mu gihe hatarimo ibikorwa bijyanye n'inyungu za buri ruhande.
Yego.
Ikindi hello.
Yego, duga ku ijambo nyarusa.
Yego, ikindi ni uko ibihugu bya Afurika bigomba kubyaza amahirwe kandi bikarinda n'ubusugire bw'igihugu byabyo.
Murakoze.
Murakoze nawe.
Yego. Hari umugani mu Kirundi bavuga ngo akimuhana kaza imvura ihise, naho ivyo bihugu vy'ibihangange vyo hanze naho ibihugu vyo muri Afurika bikeneye imitahe ivyo bihugu bishobora kuzana kugira biteze iterambere. Twari kurasigura igikuru ko byose bizova mu maboko y'abanyafurika n'abategetsi ba Afurika mu guhindura ingendo. Mu kurangiza, wose urugasigurira abari kubatwumviriza icokogwa ku ruhande rwa Afurika cyane cyane kugira ngo iyo migambi yose ibyo byose turiko tubavuga bije mu bikorwa bigirira akamaro abanyagihugu.
Ego, iyo migambi yose kugira ishobore gushikira abanyagihugu nuko ibihugu birakwiye gutangura kugira inyigisho, bakigisha abanyagihugu, bakabigisha amasezerano ibihugu biriko biraja hamwe n'ibindi bihugu, bakabasigurira neza. Kuko kenshi amasezerano aba hagati y'ibihugu, kenshi abanyagihugu ntibayabasigurira neza, babwire ukungene ayo amasezerano iciza cavyo ukungene bizobungukira. Nico gituma ni vyiza cyane ko bobandanya bagira inyigisho, bakigisha abanyagihugu, bakongera bakigisha no mu mashuri, bakagirisha n'inyigisho n'abakozi abakora, bakabigisha neza, bakabumvisha neza. Igituma izo ngurane bariko barazifata aho bazozishyira icyo bifuza.
Yego.
Akaba ari ikintu coba ari ikintu gikomeye, kuko burya bavuga ngo ubwenge burarangwa. Nicyo bituma bashizemo n'abanyagihugu bakababaza icyumviro cyabo, abanyagihugu bashobora gufasha neza.
Murakoze. Yari Lionel Mesha yanonosoye ivyerekeye kudandaja impuzamakungu yigisha kuri Kaminuza Alliance International University mu gisagara ca San Diego muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya California. Turiko turavuga ku bihugu vy'ibihangange vyo kw'isi biriko birondera gukomeza igihagararo cavyo mu vyerekeye politike n'ubutunzi mu karere ka Afurika, nico Afurika yo wakura. Turabashimira yo mwese mwahamagaye mugabaza ibibazo mugashikiza ivyimviro, namwe mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu vy'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu, rero Radio Ijwi rya Amerika.